muteze amatwi Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya ibiganiro byaryo by'uyu munsi, ibiganiro bibandanya kuvuga ku makuru yo mu karere. Kuri mikro muri kumwe na Ange Fidèle Niyongabo
na Oriane Itangishaka.
Ubu ngaba rwiyemezamirimo w'abadamu, ntabwo turabona uburyo bwo guhabwa inguzanyo kugira ngo ujye kubwira umugabo ko azagusinyira amafaranga ukajyana mu butaka, n'ibintu bitoroshye.
Uwo ni umufasoni yishingira imigambi yo kwiteza imbere mu gisata cyo gucukura ubutare mu Rwanda ku bibazo bahura nabyo. Inkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayagaruka ko mu kanya. Yamareka duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Perezida w'igihugu cya Sudani yo mu bumanuko Salva Kiir yemeye gutera igikumu ku masezerano y'amahoro agenewe kurangiza ingwano imaze amezi cumi muri icyo gihugu. Ishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afurika mu buseruko IGAD imenyesha ko ayo masezerano ategwa ko igikumu no munsi kuwa gatatu ku murwa mukuru wa Sudani yo mu bumanuko Juba. Ishyirahamwe IGAD ryarafashije mu biganiro bigenewe guhagarika ingwano hagati ya leta ya Perezida Kiir n'abagwanya ubutegetsi bayobowe na Riek Machar yahoze ari icegera cya Perezida Kiir. Machar yateye igikumu ku masezerano y'amahoro yari isabiba ku itariki 17 z'ukwezi k'umunani, yamara Perezida Kiir yaranse gutera igikumu kuri ayo masezerano mu kuvuga ko atamahoro arama yashobora kuba hisunzwe ayo masezerano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragabishije gufatira ibihano abategetsi bo ku mpande zose kiritse bagize intambwe mu nzira yo guhagarika ingwano muri Sudani yo mu bumanuko. Ingwano muri icyo gihugu yakuye mu byaba abantu bagera ku miliyoni 2 n'ibihumbi 200.
Muri Nigeria naho igipolisi gitangaza ko umwigeme w'umwihevyi yishe abantu bashika kuri 5 mu gitero yagize mu kibanza ingenzi zitegeramwo imiduga mu ntara iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria i Damaturu. Icyo gitero cyabaye mu gitondo cy'uno munsi wa kabiri aho cyakomerekeje abandi bantu bashika kuri 28. Ntawe uriyitira icyo gitero, ariko mu bitero umugwi wa Boko Haram heruka kugira muri ako karere bakoresheje abakobwa n'abakenyezi, ivyo bigatuma abantu bagira amakenga yuko Boko Haram ishobora kuba ikikoresha abantu yanyuruje mu bitero bene ivyo. Tubibutse ko mu gitero Boko Haram yagize mu kigwati kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria mu mwaka uheze, Boko Haram yanyuruje abakobwa bagera ku 300, muri bo 200 bakaba n'ubu bataramenyekana amaherezo yabo. Umugwi wa Boko Haram umaze kwemera icese ko uzokurikiza amabwirizwa y'umugwi w'intagondwa za Etat Islamique. Boko Haram ikaba imaze kugandagura abantu barenga ku bihumbi 10 mu mugwi wayo uwo mu mugambi wayo ho gushinga leta yo mu buraruko bwa Nigeria igendera ku mategeko y'idini rya Islam.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Umuyobozi w'urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rukurikirana ibyerekeye ubuhinga bwa nuclear, Yukiya Amano, yatangaje uno munsi kuwa kabiri ko yishimiye ku bushobozi bw'ivyo biro bwo kumenya nimba igihugu cya Iran cyararondeye gukora ibigwanisho roho nyanganda haraheze ikiringo kirenga imyaka 10. Itororokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika Associated Press ryatangaje mu ndwi iheze ku integuro y'amasezerano hagati y'abaserukira urwego rw'ishyirahamwe ONU rukurikirana ibyerekeye ubuhinga bwa nuclear n'abategetsi b'igihugu cya Iran bizorekurira igihugu cya Iran gukoresha abakozi bayo kugira basuzume ikibanza cerekeye ubuhinga bwa nuclear cihishije cha Parshin. Ayo masezerano atandukanye n'amasezerano igihugu cya Iran cyashitse ko mu kwezi guheze na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu bitanu bikomeye byo ku isi. Ayo masezerano asaba igenzurwa ry'ibikorwa bijyanye n'ubuhinga bwa nuclear by'igihugu cya Iran no kubuza Iran gukora ibigwanisho roho nyanganda mu gihe ibihano Iran yari yafatiwe bizovanwaho.
Kuri uno munsi wa kabiri abategetsi muri Espagne na Maroc bavuga ko bafashe abantu 14 bavuga ko bari mu kagwi k'abashinzwe kwinjiza abantu mu mugwi w'abagwanyi ba Etat Islamique muri Iraq na Siria. Umushikiranganji wa Espagne jejwe intwaro yo hagati mu gihugu yavuze ko abo bantu bafatiwe ahitwa San Martin de la Vega mu buraruko bw'umugwa mukuru wa Madrid no mu bice bitanu by'uburaruko bwa Maroc, i Casablanca, Fez, Nador, Nihe na El Hachoma na hitwa Driwech. Muri iyi myaka ya vuba igihugu cya Espagne kimaze gufata abantu batari bake bakeko kuba ari abagwanyi, harimo n'umunani bafashwe mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka bavuga ko bari mu gace k'umugwi wa Etat Islamique kajejwe utanga amakuru yo kumenyekanisha uwo mugwi mu gihugu cya Espagne. Tutse ko Espagne ari kimwe mu bihugu bigize akagwi k'ibihugu biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugira ibitero byo mu kirere ku mugwa kumugwi wa eta islamike kuva mu mwaka uheze.
Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje uno munsi kuwa kabiri ko bizofata igihe ku gihugu cya Sri Lanka kugira gishobore kunywanisha abanyagihugu inyuma y'ingwano yamaze imyaka 2063 muri icyo gihugu yamara leta nshasha muri icyo gihugu ngo irikiragira intambwe nziza muri iyo nzira. Abategetsi babiri b'Abanyamerika Nisha Biswal icegera cy'umushikiranganda jejwe imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo vyerekeye akarere ko mu manuko no hagati muri Aziya na Tom Malinowski icegera cy'umushikiranganda jejwe imigenderanire ya Amerika ku vyerekeye demokrasi agateka ka muntu n'ivyerekeye abakozi babonanye uno munsi wa kabiri ku mugwa mukuru wa Sri Lanka n'umushikiranganda jejwe imigenderanire w'ico gihugu Mangala Samawera. Urugendo rwabo rw'imisi ibiri muri Sri Lanka rwakurikiye ibiganiro vyamaze igihe gitoyi hagati y'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry haraheze amezi atatu. Amerika na Sri Lanka vyaragize utwigoro two gutuma imigenderanire hagati yavyo imira neza kurushiriza imigenderanire yari yatosegaye igihe President Mahinda Rajapaksa yari ku butegetsi. Samawera yatangaje uno munsi wa kabiri kubiganiro vyarimwe vyerekeye intambwe leta iriko irafata kugira igarukane ubumwe mu gihugu no gukomeza intwaro igendera ku mategeko.
Mu Buyapani mu bumanuko bwaho havugwa igihuhusi cazananye n'imvura y'isegenya abategetsi basavye abantu barenga ku 100,000 guhunga nyuma yaho umuyaga ugize umuvuduko ugera ku birometero 180 ku isaha ubaye muri ako karere. Iryo segenya ryakomerekeje abantu bagera kuri 200 indege n'amagari ya moshi vyahagaritswe. Abahinga mu bijanye n'ibirere bavuga ko ico gihuhusi gisa n'ikigiye kubandanya kitikiza inganda mu buraruko bw'u Buyapani.
Radio y'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ijwi rya Amerika.
Ubu numwanya w'amakuru yo mu karere duhere mu Rwanda aho ibihugu bigize umuryango w'ibiyaga binini bisabwa kongereza ingufu abagore bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyane cyane mu kwirinda amabi akoregwa abagore ahabera ubucukuzi cyane cyane gufatwa ku ngufu n'ivyo wasomutakaboyi adushikiriza.
Mu myaka ishize abagore bakoraga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bahoraga n'ihohoterwa cyane cyane rishingiye ku gitsina. Ibi bikorwa bigaragarira cyane mu bihugu bigize uyu muryango bikirangwamo imitwe y'abarwanyi bitwaje intwaro. Ibi bigaca intege abagore bamwe bagatinya kwinjira muri uyu mwuga. Abanyarwandakazi batinyutse uyu mwuga bemeza ko bafitiye akamaro ugeranije n'ubuzima babagamo mbere.
Turi impate ni ukuri nga unyereke mu mudamu hano ujegaje gumunyere na akazi gasambaraga bakwirirwa kuri bure kugira gutya utahaga tuza kababara umugongo ariko ubutwegwe twarayimenyereye bureke turayikoresha natwe.
Hanjye aka kazi karamfashije cyane ubundi ntarakazamo hazaga umutware wiwanjye. Kwa kwicara mu bana abana bakagege basinziriye ntegeje ikiro cy'ubugari umugabo azana kikaza wenda sambiri yaciye ku kabara afata agacupa. Ariko ubu ngo iyo nahembwe ndagenda nkahaha ibyo guteka nkashyira mu rugo yabaye n'imyambaro y'abana nkayigura ubundi wasangaga abana bambaye ubusa nanjye rimwe na rimwe ugasanga ntibigenze neza.
Mu Rwanda abagore binjira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro baracyari bake. Imibare itangwa na Minisiteri ishinzwe iby'ubucukuzi igaragaza ko mu mpushya zigera kuri 700 zahawe amasosiyete cyangwa amakoperative acukura amabuye y'agaciro 19% ari impushya zahawe koperative ziyobowe n'abagore. Naho abakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro barenga 37,000 abagera ku 600 nibo b'igitsina gore. Leta y'u Rwanda ivuga ko igomba kuzamura uyu mubare ukiri muto w'abacukuzi b'abagore bakagera kuri 30% kuko no mu zindi nzego iyi 30% yubahirizwa. Cyakora umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'umutungo kamere ushinzwe iby'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Bwana Imena Evode avuga ko mu Rwanda nta hohoterwa rikorerwa abagore bari muri uyu mwuga w'ubucukuzi.
Mu Rwanda nta kibazo cy'umwihariko nzi ngo hari ihohoterwa riba kubera abantu bagore bari gucukura amabuye y'agaciro, ntacyo turumva. Ariko ntibivuze ngo hari takuye kunozwa kuko hari nk'ahabera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro usanga haba ingeso mbi z'ubusinzi, uburaya. Ibyo ni ibintu rero biba bigomba ku cika tukashaka umuti kugira ngo ibyo bintu biveho.
Ibihugu biri mu muryango w'ibiyaga bigari birasabwa gukora iyo bwabaga abagore bakarindwa imitwe yitwaje intwaro ibabuza kwinjira mu bikorwa by'ubucukuzi ndetse no gufasha umugore akareka ko mu bakora imirimo yo hasi ahubwo nawe akaba yaba umukoresha. Mu Rwanda abagore bagerageje kuba barwemeza mirimo muri iyi mirimo y'ubucukuzi bavuga ko bagihura n'ikibazo cyo kubona inguzanyo.
Natwe ikintu dusaba leta nk'ubu nk'abarwemeza mirimo abadamu ntabwo turabona uburyo bwo guhabwa inguzanyo. Nukuvuga ngo ushaka n'ingwate kugira ngo ujye kubwira umugabo ko azagusinyira amafaranga ukajyana mu butaka ni ibintu bitoroshye. Ariko hari ibigo byorohereza abadamu bikorera ku giti cyabo cyangwa abahinzi borozi, tukadusaba leta y'u Rwanda ko natwe yadufasha ikatwinjiza muri iyo sisiteme natwe tugahabwa inguzanyo bitatugoye.
Mu bihugu bigize uyu muryango wa 12 kwikubitiriye gahunda yo gufasha abagore kwinjira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yatangijwe ku bihugu bitanu bikigaragaramo imitwe yitwaje intwaro aribyo Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Burundi, Centrafrica, u Rwanda na Congo. Intumwa z'ibi bihugu ni nazo ziri mu nama i Kigali igamije kureba uko iki kibazo cyarandurwa burundu maze abagore bagakora umwuga w'ubucukuzi bidegembya nk'uko abagabo babikora. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Asumta Kaboyi. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Abagize leta y'u Burundi yashizwe ahagaragara ku munsi wa mbere mu gitondo kuri uyu wa kabiri niho barahira mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Fidelite Ishatse niwe dufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Devant le président de la République, devant le Parlement, moi, Léontine Zeimana, je jure fidélité à la charte de l'unité nationale.
Aho baraye bagenwa mabanga y'ubushikiranganje bariko barahira imbere y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, ibyegeraho byewe bibiri, abashinga amateka, abakenguza amateka, inzego z'igipolisi n'igisirikare. Iyo leta igizwe n'abashikiranganje 20, harimo abahutu 12 n'abatutsi 8. Abakenyezi bari muri iyo leta yarayishinzwe ni 6. Bose hamwe ko ari 20, abo bashikiranganje bavuye mu gambwe CNDD-FDD no mu 8 y'abarundi. Abavuye muri CNDD-FDD 15, nayo 5 basigaye bavuye mu mizero y'abarundi. Abo bavuye mu mizero y'abarundi akabari Pelate Niyonkuru aramutse ubushikiranganje bw'ubudandaje amahinguro n'ingenzi, Serge Ndayiragije akaba ari umushikiranganje ajeje intwari ibereye, Felix Mporerimana akaba ari umushikiranganje w'abakozi n'akazi, Jean Bosco Hitimana n'umushikiranganje w'ugwaruka hino n'imico kama, nayo Jeanne d'Arc Kagayo akaba ari umushikiranganje arabiterambere y'amakomune. Gatongwasa umwe mu mboneza zura namizero y'abarundi ntashimishwa cyane n'ibyo bibanza baraye baronse.
Twe twumva ko tugiye gukorera abarundi mu rugero dufise twari kwifuza kuronka ibisumbi byo twarose, ariko nibyo turoze tubishimye uko nyine.
Abasoka ibihugu byabo hano mu Burundi, igihugu cy'u Rwanda, Kenya, Afrika y'Epfo, Egypt, Ububiligi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'umwe ya papa bari bitavye ibyo birori. Tubamenyeshe ko muri leta yarayishinzwe amashuri mato mato ayisumbuye aya kaminuza ubasigaye asangiye ubushikiranganje. Ikindi naco mwomenya nuko muri abashikiranganje bagize leta yarayishinzwe uko ari 215 ni bashasha, nayo 5 bagumijwe mu mabanga yabo. Abo nawe itabo Abdallah Ramutswe wabushikiranganje wiyega cha leta, Alain Emenya Mitwe atwara ubushikiranganje bujejwe imigendanire hagati y'Uburundi n'amakungu, umushikiranganje wo kwivuna Bansi Emmanuel Ntawumvukiye, Leontine Nzeyimana umushikiranganje w'ibyo umukuru w'igihugu ajejwe injira y'Uburundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko, hamwe na Komimanira Kiza umushikiranganje w'Ubutare na Gataka. Ibujumbura, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri iyo nkuru, Charles Nditije umuyobozi w'umugambwe Iprona utemewe na leta yatangarije Radio Ijwi rya Amerika ko atemera leta nshasha yaraye ishizweho mu Burundi. Mu kiganiro n'umumenyeshamakuru Eddie Gwema, Nditije yavuze ko umugambwe wiwe udaserukiwe muri iyo leta naho bahoze bari mu runani amizero y'abarundi bivugwa ko rwahawe ibibanza 5 muri leta.
Kana gatonya muri leta twebwe ntiduhagarariwe ko ku bwacu nta leta irashinga leta ntare twiyumvamo nta muntu wacu ari nuko nta leta ari n'umuntu.
Ese abo bantu 5 bivugwa ko baturuka mu runani amizero y'abarundi sanswe mubaze?
Bamwe turabaza bamwe ntabwo tuzi icyo novuga mu nte ntagiye kuja kujya amizero y'abarundi cyo gihambaye gusenda ibindi. Icyo novuga ni kuno munsi ku bwacu atakintu cabaye. Ikintu gusa aciyongeye ko nuko uno munsi Perezida Nkurunziza n'umugambwe wiwe n'abashuditse babandanya bahunyanga ibwirizwa shingiro, bahunyanga amasezerano y'Arusha, babandanya bakoresha igikenye kagagazo, babandanya bakoresha gukengera abarundi akarere kambere n'amakungu.
bwana nditije muravuga ngo nta cyabaye nubwo president Nkurunziza yashize ahagaragara urutonde rwa guverinoma nshyashya yo muvuga ibyo mu bihera kuki cyane cyane ko hari abavuga ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu afite uburenganzira bwo gushinga leta
ugatsinda amatora ubanyonyanga ibyizashinge honyoza amatora yarusha umukuru w'igihugu kintu cya mbere ajejwe niho guvyotsi ni kubahiriza amateka n'amategeko n'amabwirizwa rero iyo umaze guhunyaga ibyizashingiro n'amasezerano yarusha ni kuvuga ko bamaze guta intumbero ibyo nicyo twatwatse twebwe gushika uno munsi nta matora araba kuko nariko ndabivuga iyo byose byakozwe hanyanzwe ayo mabwirizwa ahambaye cyane mu gihugu yarabandanije aho niko mbere ni kurahira yarahiye kiringo ciwe ca nyuma kitararangira arabandanya kandi ashinga ibyegera ibyabavyiwe cari cyane ca mbere aho nyangingo ya ndabwo nicera kuko twayobabariye yuko uko bava yuko abaja muri ne bagaragaza ibigambo yashikanye igice kimwe ca 20 cy'amajwi mu matora y'abashinga amateka ibyo si ibyo resiko byagenze muri byarageje kuko muganga y'iprona wa Kosiriya ibicuruzi n'utunywewe turenga ko yabandaje n'uburere ashinga leta ngo nyanze nyine izo ngingo iyo ngingo y'amasezerano yabandi y'ibwirirwa ashingira urumva rero yuko ku bwacu ibyo nibyo byatumye haba ingorane mu gihugu haba indi uruhaga umugumu ko haba abangara bicwa n'abandanya bahigwa buhongo twagira tuti twebwe iyo nzira ntayo twemera ku buryo rero abo batanu bivuga twe ni bose abo bo mwizere abantu nabo bose bagiye leta leta icyo twokwita leta y'icaduka kuko leta ntiraba kuko amatora ingene yagenze ibyavuye muri tubyemera ku buryo rero twe tuba mugabo dasana ikona iyo leta ntituraba nta mudasigana n'umwe ariwe kandi abuze yinjira kuko yatusinge mu nama nshinga amateka n'ubundi ko bizogenda.
Hanyuma se mubona ibyo bibazo umaze kuvuga byabonerwa umuti gute mwebwe umuti mushyira imbere ni uwuhe kugira ngo ibyo muvuga byose bibe byakemuka?
Icyo dusaba ni ibiganiro kugira ngo bigeze yuke guce twizwa kirangi batuti ni abarundi bose mu bwoko bw'uri mudamba yose amashyirahamwe yigenga twicare turabe yuko ibi byagize uronyanga amasezerano yarusha bironyanga n'ubashingiro bizana amarira n'amaganya muri bene Burundi ko ari inzira idashika doze rero twite turayinge naho ushinga leta mfata kibanza yumvikanye ko ifise igikorwa nyamukuru cyo gutunganya amatora yituje amatora yumvikanye ko amatora ahuriyemo bose amatora azana amahoro n'umutekano mu gihugu n'iterambere.
Charles Nditije umuyobozi wa IPRONA turagushimiye cyane akanyu ha radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.
Turagushimiye cyane nawe Edi Gwema. Tukiri mu Burundi haheze iminsi amabarabara mwamwe yugagwa, ibyo bikaba bigira ingaruka ku ruja n'uruza rw'abanyagihugu aho imirimo yabo isa n'iyahagaze muri iyi minsi. Mugenzi wacu Tabita Mukamusoni Murantunga yaganiriye n'abanyagihugu bari ku biro pafe by'igipolisi gicungera imbibe n'akarere ahasanzwe hatoregwa impapuro z'inzira hahugawe no munsi rero kubera ukurahira kw'abashikiranganje ba leta y'inshasha y'u Burundi aho kuri pafe hasanzwe hegereye inyubakwa y'amakoraniro yo mu Kigobe aho abashikiranganje barahiri. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Natangwe kwasika saa tatu na nusu amabara duhinda ngo twigirwe hirya kugira babanze kurahira abasengamana abashikiranganje hanyuma niho batubwiye ati tubakosamuye uri muze saa twari tugarukiye turindiye ko bahava bugurura hanyuma turabe ko baduha byangombwa byacu
nahashije saa moya nino ntasitse mbona bariko baratangira fromire ngaha hanze n'uwayujuje yayujurije aha hanze nyene ariko benshi bamaze guheza kujuja turavuga ati twe twaje kujura ati nimutoreje fromire mutore mwebwe tutahe baranka kugitora bacakava baruwa dusunika ngo nimugende mwigiko hajya haruguru ngo dusubira saa munani ko ndibaza niko byagenze byonyine ejo ntabwo hakojeje neza nari naje ngaha sangaruka se nari nje kuronde cyangombwa kubaze ko umuntu atunjwe no guhangayika kugira umuntu aje guhangayika nyene
jewe ndamaze nk'ikintu cy'isandi hariya muri tuwo mu gagara naje ndamanuka kuri garde noro muri barabara rirugaye ndafata bisi ndayivamwo barambarira ngo ntiyarengana canza gutyo bacu baratubrokera hariya turagumaye gushaka naho bure niho bavuye baturekura turaza n'amaguru buke buke turashika ngaha ntarakiwe batubwiye twagumye duhagaze hanyene
nge nanjye nashyitse hano mu masaa 3 irenga nk'inusu yego na njenda ndebyango mwa mukana bonye hose hugaye guhera ko be ntahango kugira no ngaha je ni hano muri kazengagara
yego ubangaga
oya mbamo kanyoshi
urashaje gushanga hatagorana
oya byagoranye kubera umba na kibango mije mugagara kubera mayira yugaye
abacha kugana mugagara
eh
ntabwo byari bikwiye kuko ndibaza nabantu ndibaza kuba bajibira barabara siwo mu kuko iyo baje byamabarabara imirimo bose bagacha bafunga ndibaza hapfa byinshi nibyo baba bariko baravanga nibyo baharanira gukicuka cyangwa biri hononekaye kintu noza bano ko ibyo bintu bo bihagarika gusa ntaki bakareka kuja barugara abakora bagakora ndibaza nubwo bari kurahira ngaho bariko barakora ndibaza ntangorane cyari ku
igice nsaba no kuvuga ejo navuye ingozi ariko yora ryango zijyari cyugaye ngozi bujumbura
ejo
ibyagiye ku mambo zo kumukuru cyo ngo yagira doge ize numva ari ibintu kuba tugenda ahantu ugasanga hari ugaye akazi ntigakogwe ahantu hakora imirimo itandukanye mugaye ibyiza ni uko umunyagihugu yokoroherezwa nimba ari imirimo itangure ku gihe kugira ngo utume umuntu aronde yaturone
turarusha vuba ya siko byahora ibintu n'ibishasha twese biradutangaza amabarabara yokwagwa buri mwanya buri mwanya nk'ejo ibarabara kiriwe cyuga
ejo
ejo ko federal giye mu gutora bot turaguma ngaho gushaka kumugoroba nirimo yabandanije nta waje yashaka n'abantu bagenda uburanyene ko hari bwoba ibiki rero mvuze byiwabo byukurahira nibiki twe n'ibyari bituraba niba tureke twibandanirize mu wese miyaje mu mirimo yiwe ibandanye uko byahora kiriho kirahomba nyene kobera nta muntu ari karakora imirimo nk'uko ayifuza kira muntu wese aguma ahantu ari ibiki abo bategetse nyene bari ko batubuza amahoro niba duha amahoro twigumira mu byo wacu twihangayikira ko twahora ntabi
radio ya America Washington DC tusubire tugaruke mu Rwanda aho bari iminyi bo mu karere ka Rwamagana bavuga ko barajwe ishinga n'ukutagira isoko bagurishirizamwo umwimbu wabo muri iki gihe bajana ivyo bimbuye mu karere ka Kicukiro ariko ntibemerewe kurenza saa tatu zo mu gitondo ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana bavuga ko icyo kibazo cy'isoko biterekanijwe ko kizotoregwa inyishu mu mwaka utaha w'2016 ni inkuru ya Eric Bagirubusa
Abatuye mu mirenge ya Nyakaro n'impande zaho muri Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda twaganiriye barishimira umusaruro ukomoka ku buhinzi bagezeho ariko kuba nta soko bafite bacururizamo ibyo bejeje ngo bituma bibapfira ubusa bavuga ko barara amajuru bagemuye ibicuruzwa mu karere ka Kicukiro batanguranwa n'isaha ya saa tatu za mu gitondo isaha batagomba kurenza bakiri mu isoko
saa kumi umunyamaguru abatangiye avuye ahangaha arimo kugenda cyangwa saa cyenda abyuka saa cyenda za ninjoro akabyuka agakaraba noneho akitegura cyane cyane nk'abantu bagenda bikoreye agataro ku mutwe abanyakigali bagera mu isoko saa kumi n'ebyiri kuko rero urabona hari akagendo kugira ngo uve hano n'amaguru ugende ugere ikavugana kuvuga ngo bisa kugira ngo saa kumi n'ebyiri zuzuye ubugeze ku muryango w'isoko kugira ngo abanyakigali uhure nabo bakugurire
twebwe turi mu karere ka Rwamagana kandi abo batuzengereza ni akarere ka Kicukiro dufite agasoko rugende y'igitaka ku muhanda uje Bugesera tukaba twasaba akarere kacu ko kakora rira soko noneho tukaja turema isoko ryo mu karere kacu dutuyemo kuko twebwe turabaturage tujana ibintu hakagira ababirangura babijana Kigali hakagira n'ababirangura babicururiza aho ngaho noneho tukaba twasoze 300 yo kwinjira mu isoko noneho saa 3 yagera za mu gitondo twebwe abaturage bakatwirukana ngo ni dutahe hacuruze babandi baranguye natwe bari gucururiza aho ngaho ubwo byarindi noneho waba wabuze ababigura ukabisohokana ukabisubiza hanze ejo wasubira bakongera kakwaka 300 ukabisorera kabiri cyangwa gatatu wabuze abakiriya bo kubigura kubera ko bakwirukanye isoko ritararemo
ibivugwa n'abaturage wabo mu mubyaro ni nabyo bigaragara ku isoko rya Kabuga mu karere ka Kicukiro bagemuramo ibyo babasaruye abahinzi ba Rwamagana baba bagomba gusohoka mu isoko ku isaha ya saa tatu za mu gitondo basanga bidatanga ubwisanzure mu mikorere y'ubucuruzi
twumva byibura baduhaye nk'ubwisanzure tukaba twajya wenda batubwira bati nimutahe mu masaa atanu saa sita byatworohera kuko buri muntu ntago aba afite uri bumugore nawe abategereje uramugurira
ngewe ndi umuhinzi iyo nzanye inyanya zanjye nshobora kuzizana nagera mu isoko ya saa ikagera ntari nazigurisha bikaba ngombwa bakaza bakora ntidutere tuzijyane kandi twaje kuzigurisha ukareba aho urazijyana ukahabura bareka rero umuntu akajya agumamo agacuruza kugeza ikintu yazanye kiragurishirizwa agataha ubwo iyo tubibonye tubona twe baduhohoteye nimba wazanye iyo basa y'inyanya ushaka amakayi y'umwana ushaka guhahira umwana ngo arye bakakwirukana utazigurishije hakaba ubwo uzibikije ejo ukazagaruka kuzigurisha ubwo urumva umuhinzi aba yahombye yishima ibyizi ye ntacyo kurya ashyiriye abana ibintu biba byapfuye
isaha ya saa tatu za mu gitondo igomba kubahirizwa bagasohokamo nta gihindutse
Nukujya guturengera inyungu z'umucuruzi utanga ipatante n'umusoro. Tumuretse ubu yaba ari umucuruzi ntabwo yaba ari umuturage. Kuko nabo yaba ari mu kudetaya kandi barabyejereje buriya mucuruzi wamuranguriye bakageza ku masaha angana ubwo bose baba ari abacuruzi. Kandi uwa mucuruzi hari byo tumunakubiye tumugomba. Abaza duhi ipatante akaduha umusoro w'ukwezi akongera akaduha n'umusanzu w'isuku wahakorera. Buriya muturage rero tumugenera isaha kugira ngo avemo buriya mucuruzi abashe kubona ya nyungu yabyaba indi leta imabaze.
Uwo ni bwana Pacifique niyo nshuti perezida w'isoko rya Kabuga mu karere ka Kicukiro asobanura impamvu abahinzi ba Rwamagana baba bagomba gukurwa mu isoko n'ifirimbi ya saa 3 za mu gitondo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana ku murongo wa telefone bwabwijwe rya Amerika ku kibazo cy'abatakamba basaba isoko cyashyizwe mu mihigo y'akarere ku buryo mu mpera z'umwaka utaha wa 2016 isoko rizaba ryuzuye. Bwana Budurukari mu Wizeye Imana umuyobozi w'akarere ka Rwamagana.
Turabizi ko isoko rihari muri cyane cyane muri Gishore arano akagari ka Gishore hari byahateganyagwa ntari hari ni kibazo garagara kandi na reje buriya bagira imyaka cyane kuko twabiteganyije tubishyira no muri budget y'uyu mwaka ku buryo twumva ko bigenze neza uyu mwaka warangira ry isoko rya twatangiye kurikora. Iyo tuvuga umwaka ubwo tuba tuvuga umwaka w'imihigo umwaka wa bici ni ukuvuga ni umwaka utangira mu mpera z'ukwa gatandatu ukarangira mu zindi mpera z'ukwa gatandatu z'undi mwaka.
Bwana Uwizeyimana yanatubwiye ko iryo soko rizubakanwa n'umuhanda uzajya ufasha abatuye Rwamagana guhahirana n'utundi turere. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika irwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Imbere yuko turangiza amakuru twabateguriye kuri iyi saha tusubire tubabwire ingingo nkuru z'amakuru yo hirya no hino twabashikirije. Perezida w'igihugu cya Sudani yo mu bumanuko Salva Kiir yemeye gutera igikumu ku masezerano y'amahoro agenewe kurangiza ingwano imaze amezi 10 muri icyo gihugu ishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afurika Museruko IGAD imenyesha ko aya masezerano ategwa ko igikumu no musi kwa gatatu ku mugwa mukuru wa Sudani yo mu manuko Juba.
Igipolisi cya Nigeria gitangaza ko umwigeme w'umwihevyi yishe abantu bashika kuri 5 mu gitero yagize mu kibanza ingenzi zitegeramwe imiduga mu ntara iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria Idamaturu. Icyo gitero cyabaye mu gitondo cy'uno munsi wa kabiri aho cyakomerekeje abantu bandi bashika kuri 28. Nta uritira icyo gitero ariko mu bitero umugwi wa Boko Haram heruka kugira muri ako karere barakoresheje abakobwa n'abakenyezi ivyo bigatuma ubu abantu bagira amakenga yuko Boko Haram iri kigenda ikoresha abantu yanyuruje mu bitero bene ivyo.
Umuyobozi w'ugwego gwishyira hamwe mpuzamakungu ukurikirana ivyerekeye ubuhinga bwa nuclear Yukiya Amano yatangaje no musi kwa kabiri ko yishimiye ku bushobozi bw'ivyo biro bwo kumenya nimba igihugu ca Iran carondeye gukora ibigwanisho ruhonyanganda haraheze kiringo kirenga imyaka 10.
Kuri uno munsi wa kabiri abategetsi muri Espagne na Maroc bavuga ko bafasha abantu 14 bavuga ko bari mu kagwi k'abashinzwe kwinjiza abantu mu mugwi wa Etat Islamique muri Siria no muri Iraq. Umushikiranganji wa Espagne jejwe intwaro yo hagati mu gihugu yavuze ko abo bantu bafatiwe ahitwa San Martin de la Vega mu buraruko bw'umugwa mukuru wa Madrid no mu bice 5 vya Maroc.
Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje uno munsi kwa kabiri ko bizofata igihe ku gihugu cya Sri Lanka kugira gishobore kunywanisha abanyagihugu inyuma y'ingwano yamaze igihe kirekire. Inshuti z'ijwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu. Ibiganiro byo muri uyu mwanya aha niho bihagarukiye. Mwari kumwe na Ange Fidèle Niyongabo
na Oriane Itangishaka. Turashimiye Peter Handley mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala Alimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro byo kuri uno mugoroba. Mwakoze kudutega amatwi naho butaha. Murakoze.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.